Basi Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Mu kiganiro dusangira ijambo uyu munsi turavuga ku mugambi w'utanguzi biganwa by'amakipe akomeye cyane y'umupira w'amaguru mu karere k'Uburayi bita European Super League wari watangaje ucese ku munsi w'Imana urangiye wasambutse imigwi 10 ku migwi 12 yari yatanguje iryo higanwa yarakuyemwo akarenge. Izo byabaye nyuma y'uko abafana abakinya amashyirahamwe y'umupira w'amaguru n'abanyapolitika batandukanye mu karere k'Uburayi biyamirije bivuye inyuma iryo higanwa rishasha rya European Super League. Abayobozi b'imigwi ibiri gusa nibo taragaragaza ko imigwi yabo ivuye cyese mu higano rya European Super League. Iyo migwi ni Barcelona, Real Madrid yompi umugwi w'u Spain. Abayobozi b'iyo migwi bakaba bavuga ko gushiraho iryo higanwa bikiri ibintu bikenewe. Kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo, natumiye Alain Devi Dushime umenyesha makuru w'inkino akorera Radio Destiny FM ibujumbura mu Burundi. Abe muhigwa umenyesha makuru w'inkino ari ibujumbura no nyene mu Burundi. Batumire mbanje kubaramusa.
Turabaramukije Monsieur Fidel.
Nagomba ntangurire kuri wewe Devi kubona iryo higanwa ryagomba gutanguzwa rya ryatangaje ucese ku munsi w'Imana urangiye mu minsi itarenga ibiri. Ama ekipe nka yose yari gutegereza kuba ari muri iryo higanwa yakuyemo akarenge kubera amaruru yavugijwe mu bice bitandukanye byo ku isi na cyane cyane mu karere k'Uburaya. Byarabatangaje
utangaza ego hama uburyo bwashitoye gusa ibintu bikaba biraguye mu mazi niko ntushobora gukoresha mu majambo y'ikirundi, ariko uri kuraraba uburyo byakozwe, uburyo byatunganijwe, mu buryo byahagaritswe. N'ukuri turabona neza yuko kimwe mu bintu bari bashaka kubwanje novuga yuko ari karata yoba yaragenze neza uti kubera iki paswe uyu munsi uri kuraraba hari ama ekipe menshi yatakaje novuga uburyo cyangwa uburemere bw'ubutunzi bari bahora bafishe iki kiza kitaraza cya COVID kuko magara kukiza kuko ama ekipe menshi yaratakaje. Turazi neza ko ama ekipe yinjiza biciye mu bafana babo binjira mu mastade, turazi neza ko ama ekipe yinjira biciye mu ma campaign publicitaire bakora inyuma yabo baba bazanye nk'umukinnyi novuga abari ko aravyifata mu neza ico gihe. Navuga nka Karol ka Real Madrid politiki yabo ari kuzana novuga umukinnyi abari rutura muri uwo mwanya hanyuma bakamugurisha ko amasanamu yiwe cyangwa inyambagwa ziwe. Rero uyu munsi uri kuraraba mu mwanya vyabaye, mu mwanya vyahagaze, urabona neza yuko harabaye ico no kwita bimwe mu cyongereza kunze kwitwa ati lobbying. Lobbying ni ya masezerano mugirana na ku ruhande, apana ari uko wowe watsinze, apana ari uko wowe werekanye ingufu zikomeye. Nicyo kintu ntushobora kuvuga uyu munsi uravye ni Barcelona ni Real Madrid atajambo ryabo ryanyuma baravuga, kuko barabona neza yuko raporo yahejeje gutorwa, Florentino Perez yahejeje kumwongera amasezerano, ahageze kumuha ayandi mabanga yo gusubira kubandanya nyobora umugore wa Real Madrid. Hari ivyo yemereye abafana, hari ivyo yemereye abasosiyose bamwe basanzwe novuga bafashe mu mugongo w'umugwa wa Real Madrid, cyo kimwe na FC Barcelona. Mugabo byose bigarukira hehe? Nta buryo bariko ramuna mu bwiga bw'iyi icyo cyose urabona neza yuko ni nacyo gituma kiko kiratuma uyu munsi Perez mu majambo yiwe avuga usanzwe yongwe Real Madrid avuga ati mafan basosiyose ntimumbaze kuzana novuga abakinnyi bakomeye kubera iki raba nta mahera dufise nta yahari Sergio Ramos yaje kongereza amasezerano mu gihe cyose biracyari he hagati mu tuziti. Donc urumva neza yuko kukijyanye n'uburyo cyane cyane nicyo kiko kirakinirwaho gose usumba ibindi bintu byose byoza nacyo UEFA yashotse ikora hakiri kare.
Nawe Alain ubibona gute?
Uko nabibona sinja kureba mugenzanje Alain David Dushime, gusa kubona ko mu minsi itatu gusa ibiri projet yari yamaze kubihangarara biraboneka yuko hagiyemo n'izindi nguvu zo ku ruhande shino kwita des forces extra sportifs, ni ukuvuga iyi nguvu zirengeye umupira. Ni iryambere tubonye njongo ingingo ifatwa mu vyerekeye umupira w'amaguru, ariko ukacibona aba banyabutegetsi ndavuga abashikiranganji ba mbere, ndavuga aba president, ndavuga abantu bafise ubushobozi mu by'ubutegetsi bavugiraho novuga majambo akomeye yuko bagiye gufatira ibihano ama ekipe wanashima abakinyi bazobinjamo amkina cugarutse inyuma ucubona ko sumugambi novuga urose muri ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane mwaka 2021 ugarutse inyuma n'umugambi watangwe kuva kera, watangwe kuvugwa mu gihe 1998 birabandanya guhera mu 2009 no byagiye kuba bigira ingufu amatuna subiye inyuma kandi nuko ino migo 12 yatanguje no vuga no mugambi ushira abona ku munsi w'Imana nko wabivuze ariko kiboneka nuko uravye muri kayise hari abantu benshi bari baratanga kuvuga ati bugye aho hari imigambi yuko haba higanwa ijuga y'imigwi ikomakomeye aho ndavuga cyane cyane uvuga nk'ibinyamakuru nka Football League mwaka wa 2019 barashyizeho yuko aho hari ko harategurwa higanwa nk'iryo ikinyamakuru cya Sky Sports cyo cyaranavuze yuko mwaka wa 2020 hari mu kwezi kwa mbere ishyiramo rya FIFA ryo bari hiko naryo riratunganya ikintu bita ngo The European Premier League no kuvuga ni higanwa rikomeye cyane rifise format cyangwa rifise imforo cyo kimwe na kimwe Twitter Major League Soccer no kuvuga imigwi hejuru itigeri koroka ukacubona ko bacu bavuga ngo hari imigwi inzoza ibiri ziravuga no kuvuga yuko nta ubutandukane buhari bw'iyo uko kugomba kwa FIFA go muri 2020 nivyo twabonye no vuga ku munsi wa mbere twari no ku munsi wa mbere no vyagiye aho nibaza ko no munsi nushora kuvuga nyamukuru nuko umukira w'amaguru cyane cyane uvuga ko nivyo abantu barawukira mvuga uri kuraza mu cyano kwita influence economic influence politique niba gicho David yavuze ni kimwe nuko raba muri no minsi mbega byatuma aba president bakomakomeye batarikura iyo ngingo ni kubera iki
reka tubandanye
kirahari makuru be kandi biraboneka ego
ngaruke kuri wewe Alain David dusime kubona abo bakuru bayo ma club akomakomeye yashaka gutanguza iryo higanwa batigeze bagishina ama abakoce babo batigeze bagisha inama abakinyi batigeze bagisha inama abafana ubibona gute iyo nzira ntiri mu byatumye bibagaruka ko ico no kwita congereza backlash mu byatumye abantu basemerera abo bose batagishijwe inama niko kibatagishijwe inama ubwanyu mbona byari bikenewe ko bagishwe inama
proje nk'iyi maze gutangura proje nk'irimo amahera proje nk'iyo no vuga uyu munsi no vuga les entraîneurs et les joueurs sont des acteurs clés sont des acteurs directs n'abantu bingira kamaro muri organigram ya ekipe nibo batuma no vuga nako gafaranga kinjira ariko ikintu gihari uyu munsi urukuraraba iyo baza kubagisha inama ndi sure certain ivyo bintu bitari kuba ndi ari gushobora gukunda kuko nibari kubyemera deja araba mu reaction ariko araha uyu munsi hama hanze y'ikibuga twarabonye no vuga abafans nka karero no guha ni match ya Chelsea na Brighton aho no vuga abafans banke yuko ekipe ya Chelsea iva mu muduga bigasaba yuko uwa inararibonye muri kahise ku mugwi ari n'arasanzwe ari umunyamabanga akomeye muri mugwa Chelsea wonawe se unene Peter Stage ari wasohoka mukuza kugira iki mukuza gushira mwituze kugira abafani babihebe ibyo byose urumva bya kubganje sinti byari koroha gose kuri aba badirisha ba club ko byari koroha yuko bashora gukonvenka surtout les entraîneurs biranavugwa neza uri kura narabo uyu munsi mu majambo DJ Drogba ashobora kubakoresha ati iyo super ugiza kubihari uyu munsi jewe ntacyo sima narabonye nje nta champion cyangwa imba narabonye isiguru yuko urumva yari projet kuri bamwe bayibora mu tundi bien sûr parce que bagerageje gutora no vuga ma equipe agiye komakomeye voilà ahamwe redwa tv zizoza zizovuga ati wow chaque semaine hazwari ho shock imeze neza imvire match ya Liverpool na Manchester City par exemple yari match imeze neza imvire match ya classico Real Madrid vs Barcelona bahuriye muri super league imvire Chelsea na Manchester City imvire Inter domina na Milan AC donc derby el madonina donc urumva yuko nta kamaro ko kuzana rya ma equipe akiri hasi nta kamaro ko kuzana abatoyi kuko nta manya bafise wo gutakaza kivuga gusa ni kusova no vuga ubutunzi bwabo bitandukanye gose ryo baza kurinjiza muri projet sportif parce que c'est pas un projet sportif c'est un projet économique et comme les candidats ils bien accentent mais uyu munsi urukoraba nico gituma ubona neza yuko kuzana no vuga aba acteurs sportifs direct acteurs sportifs crete byari bigoye kugira bashobore kuza kuva iri no projet
nawe Alain Muhigwa kubona abakinyi abafana n'abamenyereza aba coach batigeze bagishwa inama nawe ubibona gute ufite icyumviro kimwe na dushime
basanzwe abaho buri munsi ku munsi nicyo gituma kenshi abajuwera abantreneri iyo baje barempoza imishahara ntibamaze kuvugana ngo urane kugira ngo umpembe amaherezo ya kurayisi bisaba ku ruhande rw'abakorera b'amaclub kwama biyumvira amafaranga aho yumva ni ukuvuga ngo bagera ku burundi cyo kwita la capitalisation y'ibikorwa bakora kugira ngo amafaranga ashobore kuba yinjira hamwe nacyo nose n'umushikira ko ni kimwe nibyo lu football kuri uno munsi nibyo amafaranga ariko araje imbere mugabo amafaranga azava aje imbere tugasanga twibagiye no vuga siro transport sportif ni bande des acteurs abantu bakina umupira nibande kugira ngo umupira ubeho nibande bawufasha hari abakinyi hari aba nuvuga tula ensemble hari abaganga ibi bintu byinshi ariko rero kuno munsi ikibazo nyamukuru cyakihaza ninde ariko aratakaza kuno munsi mu president wa ekipa arindiriye ko mukinyi mu entraîneur à la fin yukweza mugira ati ma prime de match mu mushahara umva kumukuruhande bwowe aguma rose avuga ati ajye mahera abasabano yakura he amakino cyo nugaruka ko nikime kuhande rw'abafana no kuhande rw'abakinyi bwabo abakinyi ko yabivuze baraje bavuye abakinyi baraje iyo bavuye barazi ko bavuye muri zi equipe ntonya izo equipe ntonya zaragice no kwita ama competition dushobora guhura na equipe zikomeye bayo bakinyi baribonekeza ejo wundi ngira ngo twabonye poste ya Gerard Pique avuga ati bega ntimugomba kudusubira kubona ama equipe nka za Atlanta Bergam ntimugomba kudusubira kubona ama equipe nka za Leicester na Carolina ati muri zo equipe no hava abakinyi bato bato ariko ugarutse kibazo mwari mwumbajije abafana nivyo ku manifesta birumvikana kuko abafana kenshi uyukuye mu buryohe bw'umupira ugashyiramo rwose ro projet économique y'amafaranga kenshi binovuga ko uburyohe bw'umupira uri kurabugabanura ibi bikaca bigaruka nibuka ko mu myaka 2010 Arsene Wenger nawe yarigeze kuvuga ariko ati fin de fin hazobihiganwa uzasanga ari inkuzi imigwi ikomakomeye naho yatangiye kuvuga ati turatangiye kubona icyo bita ngo bavuga idunga ry'ibiciro ry'abakinyi iyo hazohava rizana novuga imigwi ikomeye ariyo novuga ifata ijambo rikomeye mu mupira w'amaguru
yego radio izwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro dusangira ijambo turiko turavuga ku isenyuka ry'ihiganwa ryari rigiye gutanguzwa ya European Super League we Alain David Dushime naho batangishije inama abo bantu cyane cyane abakinyi bari mu bantu baremeye cyane abo bakuru abayobozi bayo makipe akomeye agomba atanguza iryo higanwa ubu bakaba ariko barasaba ibigongwe basaba ikigongwe abo bakinyi badaciye ku bandi cyangwa baciye ku bandi nka Arsenal Stan Kroenke yasabye ikigongwe Mikel Arteta bari bashikiza ubutumwa abafana n'abakinyi ariko urumva byabagarutse ko ibyo ari byose none nikiye kizoba muri kazoza duhereye aha umuntu yovuga ko abo bakinyi cyane cyane abafana bazogirimba bazi abantu bizogenda gute kubwanyu
kubagirira imbabazi evident amazi bagirira imbabazi bien sûr no vuga tusubiye gutora no vuga uburyo muri football n'ubwa ni objectif no vuga kuri chaque club kuri equipe yariyo yose parce que ukurara uyu munsi Arsenal bino yabo c'est pas un Arsenal turiko turabona yigeze kuba mu myaka y'inyuma Arsenal wenda yifise hakiye bakiye ni hari bande donc bisiguri ki meme no muri aba fan bazotahura neza yuko ikintu cy'amahera kiraje imbere bien sûr mugabo n'uburyohe bugirwa ni na donc no kugira no vuga amahera bo mugabo bivana he bizo dépendre na projet sportif chaque club yose zo bifise club yose irafise ngene no vuga strategie ngene baduze ikipe yabo biherehe barashaka kuvuga ati turashaka kuforma no vuga abana bakiri bato mugamo ko baropera bien sûr umva yuko ara rimwe na rimwe ari preparation isaba na moyens financiers voilà no vuga yuko uko biri kose abafani bategereza kuba babarira bien sûr hama basubire mu kibuga kuko vuba n'ibyo le fan bazogaruka mu stade basubire no vuga binjire mu bibuga bagire barekurirwe kwinjira mu bibuga turashobora kubona no vuga the club no club no vuga yuko bizoba zifise intumbero y'imbere kuko le grand père da separe le club d'anglais urukura ara uyu munsi le club d'anglais bo meme na covid iki basi declare iki jaho comme pandemie na makrebe no vuga arafisha ama reserve mu mantuze yabo mu bigega byabo kuko yari ko uyu munsi iri hari droitise baronkeramo amahera batanguye kuva kera igihe Arsenal comme no mugenzi wanjye ari muhigwa agiye kubivuga cyane Arsenal igihe Arsenal yigagize declaration nuko a partir de 2009 Sky Sport isanzwe no vuga itangiye gusha kuri andi ma televiziyo iyo yaguze no vuga uburenganzira bwo kwerekana no vuga amasanamu ya Premier League yari yadugije amahera inshuro zitatu amahera bahora baronka binatuma mama club angle mesh ata champions league baza gushiramo ingufu rero uyu munsi uri kuraraba kuba babarira c'est évident bazo babarira je suis vivanye no vuga na resultat club iri kwirafisha uyu munsi mugabe itagenze uko naho bizo ba vice versa kuko ba president bazorondira icyo no kwita solution yo kwibuka ko babwira ati mu munsi yuko dushora kujyana ama revenir mu munsi yuko amahera yigira muri club munsi ko super league iba esitu nkuko Perez atanguye kugira iki atanguye kuzara bivuga bigira no vuga socios com iwana raporta byinzo nawe nyene abyarije zo bavuye ko ravuga
nawe ale muhigwa kuba umuyobozi urunani rw'amashyira hamwe mu pira w'amaguru mu karere k'Iburaya UEFA Alexandre Seferin avuga ko batayishavu ku Banyamerika bayoboye ama equipe akomakomeye tuzi nkari mu Bwongereza no mu Butaliyano mu Bufaransa abo mu Bwongereza cyane cyane ishavu bari baritaye kuri abo bayobozi aba ba president bayo ma club ko abanyamerika batazi imico batazi amateka y'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya icyo babona ari inyungu gusa ariko gituma babonye harimo amahera bagaca basimbira kuri iryo higanwa niko mubibona
Mubica kuma yange mubica kuma yange muri ibyo umukuru w'ishyirahamwe UEFA sena ariko arashigikira abanyamerika bafite ayo ma club twariko turavuga yatanze akarorero ka club ya Olympique de Marseille na AS Roma zifiswe n'abanyamerika avuga ko batigeze baja muri iryo higanwa ryagomba gutanguzwa kubera uko abivuga ngo bubaha abafana n'imico n'imigenzo n'amateka na kahise kama club kubganyu Devi dushime muri make kuri cyo kibazo abo bariko batishavu ku banyamerika bavisa ama club nguko yari karabivuga muhigwa mu kibona kumwe muri make
angarutse kuri declaration uvuga sorti médiatique ya Alexander Seferin wa sambwe uvuga yo ngo UEFA deja kucata na karero yuko ngo AS Roma na Olympique de Marseille ndakubuze neza yuko ngerageje kuja kuri ka ya Olympique de Marseille uyu mugabo umubwiza atunga Frank Macart ni mugabo ndakubwiza ukuri atigeza agomba gushiramo no kino kwita amakisho yose muri ekipe ya Olympique de Marseille ijya na kwigena nkuko twabibonye ba Roman Abramovich babikoze na Chelsea nkuko twabibonye ba Shema Sur kuri Manchester City bari koje nko twabonye no vuga Fenway group ibikora kuri Liverpool hamwe na John Henry ngaruse gato kinyi nacyo cyatukuraba no munsi kora twashyo cyane isura yimi kwitimbeze gute eske AS Roma iracyari AS Roma yo kuri yagwe bwo hejuru wa Francesco Totti bagikinayo ba Christian Panucci bagikina ba Tadei ba Mancini akina ma Champions League Guillermo no non. Marseille, est-ce que Marseille est celle qui a invité Sinienne? Non. Donc, je suis sûr que nous tous avons vu que c'est Serine, à l'école de l'Union, nous avons vu que les Américains, 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 turaba no vugo uyu munsi le club zifiswe n'abanyamerika na ma club mesho nashima uyu munsi ari no mu madeni ashaka gusubira kugurishwa kandi ndavuga kariro ka Olympique de Marseille ndavuga i Manchester United nubwo yabaye kote muri Wall Street mu ma boost ngabo urumva neza yuko agafaranga ikinjira uko babishaka
yego ndaguciriyemo ari nabavuga na Stan Kroenke kuri Arsenal ko yabisimbiyemo akwegeramo Arsenal bidafatiye ko vyo no kwita merit mu cyongereza atari kubera ko Arsenal imeze nka Arsenal twa tuzikera na Tottenham nayo nyine bavuze ko abantu benshi batumva nyine ibisimbiyemo itakiri Tottenham ya kera ni muri cyo kicimvira wari kuravuga
Ito cyo cyurumva uri kuraraba nka Arsenal muga sahet club no vuga iri historique kandi yinjiza amahera menshi kuko je ndibaza neza Perez mu mugambi cyane mwandi wa president bashobye kubijya hamwe nuko baraje no vuga top 10 ya amakipe yinjiza amahera menshi muri football rugiye kuraba bagi kasima amakipe yinjiza amahera menshi ku mwaka Arsenal rwaza kwisanga muri 10 za mbere rwaza gusanga muri 10 za mbere ekipe ya yinjiza Manchester United n'indi seje rwa muga Tottenham urumva ko ari ekipe ikurikira muri top 10 ndakubise ko muri top 10 ariho ekipe zitano zo mu Bwongereza urumva Tottenham iza ku kira izo zitanu voilà nibaza neza yuko peut-être ngira mu mutwe bien sûr ugaragaza ku president kuri avec José Mourinho afise comme un grand entraîneur il faut voir no vuga visibilité cyane isana mu yumenyereza ku mupira sur le plan no vuga footballistique européen ou bien mondial afise isana mu yahe no mugoba afise kuko Mourinho hano hose agiye na hano ikipe cy'izwa hejuru kaje hejuru nibaza neza yuko na Tottenham peut-être ça faisait partie ya ma critère bashobora kuba barabira kugira Tottenham bashire muri yo muri top 10
tugarutse kuri president wa UEFA Alexandre Seferin aravuga ko ariko ari yumvira muri iki gihe ibihano ngo bufatira ayo ma equipe yari yagombye gutanguza iryo higanwa rya European Super League we ivyumvira shikiriza muri ibyo bihano ngo harimo kubatangisha amahadabu ngo harimo kubaziriza amahiganwa yo mu karere kiburaya harimo ngo no gutuma bababuza kugura abakinyi ibintu bya transfer ngo no kubatwara amanota ivyo ko ari ikintu gikwiriye kuba inyuma y'aya marorerwa hejeje kuba
kubafatira ibihano nibaza neza yuko baba bacumise no vuga imbuga ita mu mugongo mu kirundi niko noshora kubivuga kuko uri kuraraba ushobora gufata ibihano byo teririndisha vuri komeye gose kuri iyi migwa ndakubise neza yuko ntibigeze bahagarika iri proje ni habaye suspendi ngo kubera nabo bari babishaka kuba suspendi si noreze equipe anglaise bari kugenda jusqu'au bout kandi tontar ivyo ari kwisumeta kuko na makreba afite amahera na makreba ari capable kugera no vuga les arbitres bakomeye na makreba ari capable kudiringa cyane yo kujya hamwe na televiziyo akomeye cyashira hamwe no vuga bagatera ko igicu igikumu hanyuma ibintu bigafata inzira rero bavuze ko bakura manota bakaba abajuwere bamwe bamwe ntibaparticipe mu ma competition internationale ejo ngo bivuze se rumva ni ibintu no vuga bashobora ko bari ko barambizaje ko gukora mu gihe kuraba mu mategeko uyu munsi FIFA ishiraho ku ma club urabona neza yuko atahantu na hamwe handitse yuko mujuwere niyo ya boycott Champions League cyangwa quelque soit nubwo competition européenne bazo muhana nta na hamwe byanditse gusa ko de juiza no vuga manota bizovana byari kuvana na league le league domestique ya ma club basanzwe bavamo ndavuga ngo muri Serie A Juventus de Turin Milan c'est à dire de Milan premier league nka vuga les six clubs no vuga za zari za participer donc byovaho gusa peut-être nibo bafatira ibihano muri mu mwaka mugwa mu mwaka uri imbere nibaza neza ibihano byo bari hari mugabo simaze yuko borinda kubishyira hanze igihe mugabo iyo site pression ariko baragira kuri iyi mirongo mbere ishobora guhagarika iyo proje
yego nawe muhigwa kuri icyo kibazo nyene president wa UEFA ariko ashikiza icyumviro cyo guhana ayo ma club yagombaje muri iyo higanwa rya European Super League mu bihano ariko icyumvira kashikiza muri ibyo bihano harimo kubatangisha amahadabu kubaziriza amahiganwa yo mu karere k'Uburaya kubaziriza kugura abakinyi ma transfer ngo no kubatwara amanuta nibaza ko icyo cyumviro ariko ashikiriza arakaravuga ko ari karavugana n'abanonosi abanyamategeko umugwi w'abanyamategeko kugira ngo barare ngo intambwe bafata ku bwanyu icyo cyumviro mubona ari cyumviro cyiza cyane kibi
ashobora kubafatira ibihano ku maklebu bwabo mugandi batumwa ko kubakinyi kuja kuhuza mukinyi wo muri Liverpool cyangwa wo muri equipe nationale munaza kine kandi munaza kine equipe nationale n'ibaza ko ibintu na sans bifite peut-être gusa ni no vuga ni mu France no bani dernier armée de bataille ni vuga ni kwa ni shoya cyangwa tege ko yifuza gukoresha mugabo ubona ko afite nuko agomba gukoresha ingufu kandi ingufu zizi no vuga byategeza guca muri dialogue ikiracho muntu yogaruka ko nuko buja Alexander Seferin nibaza ko yamaze kubona ko bano baprezida b'imigwi gusa nuko baramurengera kuko nawe imigambi yiwe ngira ngo tuhibuke yuko ku munsi wa mbere niho iwe yategeza gushira habona isho no kwita plan shasha ya UEFA Champions League yo muri 2024
yego ibyo ndabigaruka ko yego ndabigaruka ko mubandanye ndabigaruka ko nico kirazunza kubaza
Ariko kwa pika kweli nibaza ko kwa pika sio solo europe arabishobora cyane cyane kwa kinira no vuga iwa bariko kwa kibakina mu migabane ya handi amwe ko no vuga ko FIFA ari kibishira mu ntoke kuko UEFA ntiyoza kubuza mukingo n'ukene muri equipe nationale yawe amakina cyo kucire ki oya ntabucire mwo ntabucire mu higwa ntabucire niba za ntabucire mwo avuze kubazirira za mahiganwa y'iburaya nibaza ko ari nk'umuraya league des champions nazijya zindi ziriho n'ivyo nibaza
mankanganye azogira kuno munsi no vuga ko muri Champions League hari ama televizion menshi agura no vuga ari uko abunyize equipe zikoma komeza abaye qualifier no vuga ko ariho nje no kwita mankanganye azogira par rapport abaretse bakabandanya mahiganwa nuko yo bakura mubwira ngo bahane yoza ko ngutwe gitura bivuga umupira kuno munsi urimo projet y'amafaranga cyane kurutaho no vuga abantu bona ati Marseille kratira na Aistrom wari wavuze Aistrom Marseille kuno munsi ni ekipe mbega ziri ku rugero rwa kangahe no vuga si le meilleur club européen itavya bivuze neza kuno munsi dans le top 10 Rome migu 10 magazine Forbes rwa kubisohora mu migu 10 ya mbere tuze ku isi imigu niyo mu gihugu cha Espagne Real Madrid FC Barcelona irakurikirana amakanja ajya mu migu igera kuri Italy yo mu gihugu cy'Ubwongereza aho kuno munsi iyo migu ituze kubera ikise no vuga une part de médiatisation kuva ivuga ngo kwisi cyangwa ngigikundiro ama match yabo barayagura ama umwarimu avuze ati Arsenal equipe Tottenham twibuke ko ino migwi nubwo sont des clubs historiques c'est fils no vuga abakunzi bayo kwisi hose bitandukanye na AS Roma yabivuze neza AS Roma kuva mu stagiste wa Daniel De Rossi tagifisa bakinyo bose ko yari ko ravuga ngo kapiteni wabo Francisco Totti ku ruhande rwa Marseille voilà est-ce que Marseille niyo tuzi yo 90 na kangaya tauka Champions League Marseille kuno munsi giye kuraba l'équipe ishobora kumara inkino 9 badatsinda abashe baravyuka mu kwezi kwa 10 no kwa 11 amahari minduru abisa ba Jean-Luc Eyo muri ukaje bundi babirukani umenyereza est-ce que yone équipe otwara muri migano ya Super League no kuvuga kuno munsi Seferin yari kwarondera no vuga ikintu kwita des explications no fondera kuvuga gusigura ariko uko sigura ibintu umva ko bitafashe
yego tugaruka kuri ico kibazo iryo tangazo ryari rigiye kuba ryabaye cyese ku musimano urangiye y'ubutanguzi ngana rya European Super League ryatangutse ryaribagije ibyo wari kuravuga muhigwa ingingo yari yatangajwe n'ishyirahamwe UEFA yo gusubiramwo gutunganya gushasha ivyerekeye ihiganwa ry'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya La Ligue de Club Champion mu kongereza ama equipe agashika kuri 36 guhera mu mwaka w'2024 aya marorerwa ibi byace bijamwo ibibazo byose cyabiribagiza iryo tangazo bari bashikirije bwanyu Alain Devi dushime iki cyumviro cyo kongereza ama equipe Ligue des Champions kibona gute
bimaze kuba 36 nkuko novuga ikiciyumviro kivuga neza yuko bazokongereza amakipe ya kure kuri 32 nkuko forma yari isanzwe imeze forma habituel ya Champions League yari isanzwe imeze bashyire kuri 36 kakanuvira tugiye mu by'amahera karande umupira w'amaguru ari abivuze neza turukura aja handi hantu tuza kuvuga ati akanuvira kari hehe kuno munsi iyo bija hose ifo yuko UEFA igaruka dosino mu minsi iri imbere
murakoze cyane murakoze barabatumire Alain David ushime umenyesha makuru w'inkino akorera radio Destiny FM iri Bujumbura mu Burundi Alain Muhigwa umenyesha makuru w'inkino ari nawe nyene mu Burundi twako turavuga kwisenyuka y'ikimbere cyo gushiraho ihiganwa ry'imigwi ikomakomeye mu karere k'Iburaya umupira w'amaguru ihiganwa rya European Super League. Ndabashimiye batumire kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze namwe.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mitieno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio